iyi ni radio ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 30 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Kindi gishyashya kiri muri itegeko wenda kitari kirimo nuko none ubu ngubu izi ntwaro abantu bashobora no kuzicuruza. Umuntu ashobora gukora business yo gucuruza intwaro, umuntu ashobora kugera n'uruganda ruzikora.
Uyu ni umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bw'ubutungane bw'u Rwanda, Evode Uwizeyimana.
Abanyarwanda ukuntu bameze, ntabwo bakwiye gutunga imbunda kubera ko batarageza ubukure bw'ibitekerezo bwemerewe gutunga imbunda kugira ngo ikibazo ari buhure nacyo cyose ataza kugikemuza imbaraga.
Uyu nawe ni umumenyesha makuru ikorera ku giti cyiwe Robert Mugabe, umwe mu badashyigikiye iyo ngingo. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru y'abarimyi b'umuceri mu kiyaga cy'Uruzi Kanyaru, hamwe n'inkuru yerekeye ibirego byashyikirijwe n'u Burundi ishyirahamwe Human Rights Watch rihakana. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka dutega amatwi umugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Federico. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yarashyitse muri Mali ejo ku munsi wa kabiri gushyigikira abasirikare ba ONU bagiye kubungabunga amahoro mu guhangana n'intagondwa z'abayisilamu zimaze kwica abatari bake muri bagenzi babo. Guterres yagiye ku kambi y'abasirikare ba MINUSMA mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe abasirikare ba ONU basanzwe babungabunga amahoro n'umutekano ku isi. Guterres yarashimiye intwari z'abagabo n'abagore zafiriye ku rugamba muri Mali. Abasirikare 21 n'abasivili 7 nibo bamaze gufa mu mwaka uheze nk'uko ONU yabitangaje mu ndwi iheze. Munyororo yari yarahawe uruhushya rwo gusohoka yarateze umutego abapolisi kazi babiri ku munsi wa kabiri ejo mu gisagara cya Liège mu Bubiligi abicana n'inkoho zabo. Igipolisi kiriko kiratohoza kuri ubwo bwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba kivuga ko uwo mugizi wa nabi yaratumbereye kwica abapolisi, bibaza ko yabikoze ku gatwe kiwe wenyine. Abategetsi bavuga ko bataramenya neza ibirango yishe abo bapolisi, ariko imenyeshamakuru bivuga ko yitwa Benjamin Herman w'imyaka 35 y'amavuko yaramaze imyaka irenga 10 mu ibohero ku byaha bitandukanye. Ubwo bwicanyi bubaye mu gihe igihugu cy'Ububiligi kirikanuye kubera ibitero byabaye ku murwa mukuru Bruxelles muri iyi myaka iheze byakozwe n'umurwi w'abayisilamu b'intagondwa Islamic State. Indege za gisirikare cya Israeli zarateye ku munsi wa kabiri ejo mu ntara ya Gaza ku birindiro by'umuhari jihadi waba Isilamu. Ibyo bitero byakozwe inyuma y'amasaha make abasirikare ba Israeli bavuze ko abarwanyi bo muhari bateye bya muzinga bari i Gaza ku kibanza kubibanza bitandukanye mu manuko bwa Israeli. Leta z'Ubumwe za Amerika zatumye ko inama yihuta y'akanama kabonikajejwe umutekano kugira yige kuri ibyo bitero kuri Israeli byaje biva mu karere ka Gaza. Iyo nama ishobora gukorana kuri uyu munsi wa gatatu. Uruhagarara ku rubibe na Gaza rumaze amezi abiri hagati ya Israeli n'abanyepalestina basaba kugaruka ku butaka bwabo bahunze canke birukanyweho igihe igihugu cya Israeli cyavuka mu mwaka w'1948. Izindi ntureka zadutse igihe Leta z'Ubumwe za Amerika zimurira ambasadi yayo i Yerusalemu ndetse n'izindi ntureka zitandukanye zadutse imbere yaho. Igihugu cya Arabia Saudite kiriko kirategura itegeko rihana ibyaha by'ubusambanyi bukorerwa abakenyezi imbere y'uko icyo gihugu kirekurira abakenyezi Burundi kugendesha imodokari ibintu bari barabujijwe haraheze imyaka 40. Inama nshingamateka y'icyo gihugu yaremeje iryo tegeko rizohanisha umunyororo w'imyaka 5 hamwe n'amande y'amadolari y'abanyamerika 180,000 kuzoshurashuza abakenyezi ku nguvu canke ibindi byaha bijanye n'ivyo. Ariko izo mpinduka zibaye mu gihe ico gihugu ca Arabia Saudite giheruka guhagarika abantu 10 bagwiriyemwo abakenyezi baharanira uburenganzira bw'abakenyezi bagenzi babo kugendesha imodokari ishiramwe mpuzamakungu ONU kuri uyu wa kabiri ejo cyasabye Arabia Saudite gutanga amakuru kuri abo bakenyezi batatu muri abo bagore bari ku barari muri abo bagore rero batatu bararikuwe abandindwi baracyafunzwe. Kuri Afrika, inama nshingamateka ya Repubulika ya Centrafrika ejo ku munsi wa kabiri yaremeje itegeko rishyiraho sentare mpanabyaha idasanzwe izoburanisha ibyaha by'ubwicanyi byakozwe muri iki gihugu kuva mu mwaka wa 2023. Iyo sentare imaze imyaka itatu ishinzwe mushyiriza manza mukuru n'abacamanza bayo 25, 13 b'abanyagihugu b'abenegihugu na 12 b'abanyamahanga batowe mu mwaka uheze. Iyo sentare izibanda cyane cyane ku byaha biremereye nk'ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha byakorewe kiremwa muntu. Mu kurangiza abategetsi bane barongoye imigwi itavuga rumwe ejo ku munsi wa kabiri baratangaje umugambi wo gukoresha amatora mu gihugu cya Libya ku igenekerezo ya 10 y'ukwezi kwa 12 muri ico gihugu cyasinzikajwe n'intambara. Abo bategetsi bateye igikumu ku itangazo basohoye inyuma yaho inama nkuru barimwo irangiriye ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Faransa i Paris. Inama yari ifise umugambi wo kuraba ukuntu amatora yemewe kandi abaye ku mutekano yotunganywa. Abategetsi bumvikanye ko atawuzohingamira umuntu wese azogerageza kudurumbanya ayo matora.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Mu Rwanda abadepite barabatoye iteko ryemerera ubucuruzi bw'inkoho. Iyo ngingo yavuzweho byinshi aho abanyagihugu babandanya kwerekana ko barajwe ishinga n'inkurikizi ingingo nk'iyo ishobora kugira. Mugenzi wacu wa Santa Kaboyi yari mu kiganiro abashikiranganji babiri bahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri. Tumutega amatwi.
Itegeko ryakuriye impaka kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kuva ryamara gutorwa. Bamwe bagaragaza bakwiri itegeko rizatuma ubwicanyi bwiyongera, abandi bakerekana ko icyo atari cyo gikenewe ku Banyarwanda. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Minisiteri y'Ubutabera yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru gisa n'igihumuriza Abanyarwanda ku byaraye bivugwa, maze bivuga ko uburyo ibyangombwa bishakwamo byo bifuza gutunga intwaro bizakazwa cyane. Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge yabwiye itangazamakuru ko nta gishya cyabaye kuri iri tegeko, ko ryari itegeko risanzweho kuva mu mwaka w'1979 ryavuguruwe kugeza muri 2009. Minisitiri w'Ubutabera asobanura ko icyagaragaye ari uko abantu batari basanzwe bazi iri tegeko,
uretse nk'icyo kigo gifite abacunga umutekano babyemerewe n'amategeko bagasaba uburenganzira bwo gutunga imbunda bakabuhabwa. Biragoye cyane ko umuntu cyangwa urundi rwego rudafite inshingano nk'izo rwanyura mu biteganywa n'amategeko kugira ngo ruzagere gutunga imbunda. Ikigero cyari kiriho cyo gukontrola, cyo kubuza, cyo gukurikirana, cyo gucunga, cyo kugenzura, cyo kumenya ibyo ibigomba kuba bisabwa kirarushaho kuzamuka.
Kuri uwa mbere bw'inteko ishinga amategeko yatoraga iri tegeko, humvikanye ingingo nshya zasobanuwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe iby'amategeko Uwizeye Imana Evode.
Ikindi gishyashya kiri muri iri tegeko wenda kitari kirimo ni uko noneho ubungubu izi ntwaro abantu bashobora no kuzicuruza. Umuntu ashobora gukora business yo gucuruza intwaro, umuntu ashobora kugira n'uruganda ruzikora mu Rwanda. Ubungubu iri tegeko ryabyemeye.
Iyi ngingo ni nayo yakuruye impaka nyinshi, maze habaho gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, aho abantu banyuranye batanze ibitekerezo kuri iri tegeko. Uyu ni Bwana Mugabe Robert, umunyamakuru wigenga aganira n'Ijwi rya Amerika.
Ikintu cyihutirwa mu Banyarwanda gisaba intwaro ni iki? Nibamara gushinga inganda uzaba ushobora no kuyigura mu magendo. Ibyo rero icyo ni ikibazo gikomeye. Indi ngingo y'ingenzi ugomba kumva. Iyo urebye abanyarwanda ukuntu bameze, ntabwo bakwiye gutunga imbunda kubera ko batarageza ubukure bw'ibitekerezo bwemerewe gutunga imbunda kugira ngo ikibazo ari buhure nacyo cyose ataza kugikemuza imbaraga. Cya kabiri, nta mafaranga bafite ngo baratinya ko bayabiba. Niba bane afite hari private security companies.
Nyuma y'igihe gito itegeko ryemejwe, Minisiteri y'Ubutabera yahise ihamagazwa ikiganiro cyihutirwa kigenewe abanyamakuru, maze Minisitiri Busingye agaragaza ko abantu basa nk'abumvise nabi ibyavuzwe. Uyu muyobozi yavuze ko Leta idashobora gushyiraho itegeko ibangamira Abanyarwanda.
Ibisabwa umuntu kugira ngo abe yatunga imbunda ni ibintu byinshi cyane, kugira ngo umuntu abyuzuze ndakeka ko ni hafi ya impossible. Kugira ngo ucuruze, kugira ngo umurike ushaka gucururiza ni iteka rya perezida. Icyo rero Abanyarwanda bagizeho impungenge bati ubu rero imbunda zigiye gucuruzwa kuri za butike nimugoroba dutaha, ntabwo ariko bimeze. Bahumure, ni nko kugira ingamiya inyura muri ka kenge kurushinga. Ibisabwa niba mwakurikiye mu nteko ni urutonde rw'ibintu byinshi ku buryo ntekereza ko kubyuzuza byafata n'imyaka icumi bigafata n'indi icumi ntawe urabyuzuza.
Muri iri tegeko hagaragaramo urutonde rurerure umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo agire uburenganzira bwo gutunga cyangwa gucuruza intwaro. Harimo ibaruwa yandikirwa minisitiri ufite polisi mu nshingano ze, kuba ari inyangamugayo, kuba afite imyaka 21 y'amavuko, kuba atarakatiwe n'inkiko, kuba agaragaza ko afite ububiko no kugaragaza ibyangombwa by'ubucuruzi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abarimiye umuceri mu kiyaya cy'uruzi ya Kanyaru bavuga ko bakoreye guhomba. Abarimiye ku ruhande rwa komine Ntega y'intara ya Kirundo bavuga ko uruzi rwuzuye rutwara imirima yose. Bamenyesha ko batazoshobora gusezera burundu ikibazo cy'inzara nk'uko babiziga. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndabirinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Utereje amaso mu kiyaya cy'uruzi Akanyaru rugabura ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda, ku ruhande rwa komine Ntega y'intara ya Kirundo haboneka imyuzure mu myaka. Intandaro ya byose ni imvura nyinshi yari imaze iminsi igwa. Abarimiye umuceri muri icyo kiyaya bavuga ko igice cya kabiri cy'umwaka w'uburimyi kigiye uko.
Akanyaru kabisa ubona kagize ikintu nyene, imirima myinshi yatwagwa, imwe imwe kuyangika, iyindi irononekara. Icyari guteza imbere abantu kiranka burundu, kandi nawe nibyo wiboneye. Aho mwimbu wowe kubona nyene hagiye uzosanga ari nk'umwe n'umwe kucyo, ahandi nyene twese twarataje. Hanaka biriya byaya byose biri hariya twari twarabishanje ngo dutere umuceri, bishitoka byangirikanye nyene burundu kubera ku bw'amazi. Ene umuzi nyene emwe acuko ndabosura mara mana biri yose natashe uko nzima mwindi myaka akamutse ndabona umuceri nyene emwe nahombye burundu.
Uyu mukenyezi aba ku nkengera z'icyo kiyaya ahitwa mu Kidesani muri komine ya Ntega, avuga ko ubuzima bwiwe n'umuryango yabuziga kuruza Kanyaru.
Turankaje uko mujembayeho naye ntunze n'umwanda nabona ko uko ndarira kabagasabune kabakunye kenshi cyose nabona n'ibiyabyo n'ibyera yaho tefaye n'ibyatwawe n'imikire yatwawe. Nuko nyine ujya aho twatera umuceri tugatera ibijumbu cyo twifuza cyose twatera tukaba turiye, bamwe mu niko tubayeho ari bamwe tudafise n'igasozi nyine bitugora kubaho gasanga ntitunyure no mu rufunzo byonyine.
Kubera ko imvura yabonetse uno mwaka uko bitahura mu ntara ya Kirundo, abakorera ku Kanyaru bari biteze gutuburura uno munsi. Bamwe basa n'abazerutse kuri icyo cyizigiro.
Mworaba ibintu nk'iki kidikuye mworonka nyine ngo dufashishe nyine kugira ngo amwe tube nk'ubu bamwe ntituzomute guteragira. Abandi nabo n'ababirimye nyine imvura yabyononye barankubye barabariye nyine bikaca bihera. Ntajya nka n'uwambaga n'ibihago byage nasabaye n'ibyo nyine byabyonyine na nka byandoka mw'imbuto nk'ubu bya birahetse ntahanye nibeho huko nyine.
Imbeshi dusaba nk'ibintu byinshi cyangwa amwe turanakenye turi n'abakene hari n'ubutarimye kubera kubura imbuto byose nyine byaducanganiye ko bamwe amasiza amwe amwe yaranaraye nyine twanateragiye. Urakwiye twizeye nk'iki gishanga nane nacyo kiraduhemukiye nyine ku bw'amazi. Iyo amakenga k'inzara nyine itazotuvamwe nyene niyo makenga dufise.
Mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bavuga ko raporo y'ibyatwawe n'umwuzure mu kiyaya cy'Akanyaru itaribwa bashikire. Ngabo nziza Filipo umustaniro wa komine Ntega aremeza ko uruzi Akanyaru atacogwasigiye abo arongoye bahakoreye muri iki gice cya kabiri cy'umwaka w'uburimyi. Ngabonziza avuga ko icyo kiyaya ariko cyahora cimbuka umuceri mwinshi muri komine ya Ntega, Akanyaru kakaba gafatwa nk'ikigega cy'ikomine nk'uko Mustaneri abivuga. Naho biruko uburamutswe wa komine Ntega avuga ko atanzara izotera muri komine arongoye. Ngabonziza avuga ko mu yindi myonga no ku misozi bariko barimbura aho umwimbu utagenze neza, akavuga ko bagiye gusubizamwo ibindi bitegwa. Amyesha ko babandanye n'umugambi wo kwegeraniriza umwimbu mu bigega by'Intega bizoza. Umugambi w'ivyo bigega ukaba ari umugambi w'intara ya Kirundo usanzwe uhari, ukaba ugenewe kugarukira kubahuye n'impanuka canke ibiza mu Kirundo. Mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ishyira mu gitabo gatoya kazi ya muntu Human Rights Watch rirahakana ibirego byashikirijwe na Leta y'u Burundi bivuga ko amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bya rutura bikorana n'abashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi mu ntumbero yo gusenyura Leta. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, Louis Muje, umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch muri Afrika, avuga ko ayo mashyirahamwe yerekana gusa ubugizi bwa nabi n'ihunyangwa ry'agateka kazi ya muntu bikorwa. N'inkuru ya Eloge Urikaneza, umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika akorera i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Inshuro zitari nke Leta y'u Burundi yagirije amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bya rutura kuyirwanya no kuyankiriza mu migambi yayo y'iterambere. Akarero ka hafi katanzwe na Philippe Nzobonariba, umuvugizi wa Leta afatiye ku matora ya kamarampaka yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro, yabishikirije mu itangazo rya Leta ku wa kane uheze.
Ibindi bihugu biri mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bimaze gutunganya amatora ajyanye no guhinyanyura ibwirizwa shingiro kuva mu mwaka wa 2015 birarenga 10 n'ibindi. Iki gitangaje ni uko byaba iryo shyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya, zaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikibagiwe cyoco n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, nta n'umwe yarukuye mu kanwa nk'uko babigira ku Burundi. Ibyo bindi bihugu bakabireka kubera yuko bazi yuko ari uburenganzira bwabyo. Uturorero twa hagufi nk'igihugu cy'u Rwanda anda ubukirongoye Paul Kagame ubari na warongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, reka n'igihugu cya Chad Fakima Hamata arongoye ubumwe bwa Afurika turukamwe, ari nacyo gituma Leta yiyamirije ako kabonero n'agatotezo bivanze n'akagaye ko gufata Uburundi nk'uko mengo si igihugu nk'ibindi.
Izo byagirije Louis Maje, umushakashatsi mukuru muri Human Rights Watch ku mugabane wa Afurika, asanga bidafashe.
I would ask the Burundian government spokesperson to get on the internet and actually look at the work we've done.
Agira ati no sa umuvugizi wa Leta y'u Burundi kuja kuri internet kura izo twakoze. Twarakoze byegeranyo kuzindi kamara mpaka, twarerekanya makenga ku bwigenge kuri kamara mpaka yo mu Rwanda mu mwaka wa 2015 hamwe n'amatora yo mu mwaka wa 2017. No musaba kuraba ibyo twakoze ku Rwanda kuva mu mwaka uheze. No musaba no kuraba izo twanditse ku Buganda kubijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu mwaka wa 2005 n'izindi ngingo President Museveni ariko arafata ubu. None amwe ngingira kuraba ibikorwa byacu kuri Congo aho President Kabila yizigitiriye ku butegetsi akanka kumva ko mu kiringo cy'imyaka ibiri yose yotegerejwe kuba yavuye ko hamwe rero niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu riharangwa. Nta leta nimwe turiko tugerageza gusenyura, ntitwifuza kubona intambara cyangwa ubutegetsi bukurwa ku Gikenya. Twibaza ko Sende David yafashe ingingo idahanuje imbere mu kwezi kwa 12 igira iti reka tubite mu rudubi kandi hategerezwa gutorwa yego hanyuma dukoreshe ihamwa kugira ngo iyo yagitsinde.
And we will use repression to get that vote.
Ibitegurwa na Maje ntibinyubate hanze nta iraja, umwunganizi w'umushikanganji w'intwara yo hagati yabibwiye Ijwi rya Amerika mu minsi iheze.
Icambere ni uko tuzi ko Human Rights Watch uyu mashyirahamwe y'ikinyamahanga yamafise imigambi y'ugutyoza no gucafuza u Burundi. Bagerageje gucafuza Uburundi n'Abarundi kugira ngo barodore ingene basambuye igihugu cacu muri wa mugambi bagombye gutembagaza ubutegetsi.
Jiha Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Falcon F, nawe abona Leta hari ibyifisemo ukuri.
Ibyo Leta ntirabusema ibihugu byo mu karere byose bamaze guhindura ibwirizwa shingiro. Ndumva rero ko Leta y'u Burundi nayo atari yo ca kumbura ibihogwa umuntu kwa yindi ibwirizwa shingiro, kuko bamaze kugaragaza ko hari ibihugu biriko birafata intumbero zo kwerekana yuko ibwirizwa shingiro naho ryahindutse Leta y'u Burundi itari ifise uruhusha rwo kurihindura. Je nibaza ko igikomeye ni uko ari ni igihugu ari bo baritoye.
Abo baritoye Maje yemeza ko kwabaye kwemerana.
In the months rolling up to the referendum, there was a concentrated campaign by government actors, including the ruling parties.
Amezi imbere ya kamara mpaka haba isekeza ridasanzwe ry'abategetsi ba leta harimo urwaruka rw'imbonera kure ryo gutera ubwoba no kuburema mu mitima yabiyamiriza kamara mpaka abantu baraburabujwe abandi barakubitwa mbere mu bihe bimwe bimwe hari n'abagandagu mu bihe nk'ibyo rero sinumva ingene wovuga ngo n'ubugombe bw'abarundi nibaza ko abarundi benshi batoye kubwoba kandi ntaco bunguka cyangwa ngo bahombe mu kwanka kamara mpaka hanyuma kugira ngo bikingire baca barayemeza. Lewis Majarangiza asigura ko atagitangaza na kimwe kirimo kubona abarundi baremeje impinyanyuro z'ibyizwa nshingiro mu gutora yego. Eroje Wilika Neza, Nairobi, Ijuja Amerika.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Ubu naho nk'uko mubimenyereye iminsi yose ku munsi wa gatatu nk'ayamango ni cya gihe cy'ikiganiro Amerikana cereke byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo. Mu kiganiro cyo munsi mugenzi wacu Thomas Kamilindi aravuga ku kigobe cya Guantanamo muri Cuba n'ukuntu Amerika yakironse. Tumutege amatwi.
Naramutse Maison Blanche no kuvuga presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yandikiye inteko ishinga amategeko Congress yisaba kuyongerera amafaranga agenda kuri gereza ya gisirikare ya Guantanamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifungiyemo abantu ikekaho iterabwoba. Imwe mu mpamvu Maison Blanche itanga nuko abakiyifungiyemo bagenda basaza, bityo rero amafaranga bagendaho akagenda yiyongera. Ariko se Guantanamo iri mu kirwa cya Cuba yabaye ya Amerika gute? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigaruriye Guantanamo bwa mbere na mbere ifashe ikirwa cya Cuba cyose mu ntambara yarwanya na Espagne yakoronizaga Cuba. Iyi ntambara yamaze amezi ane kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwezi kwa munani mu 1898. Yarangijwe burundu n'amasezerano y'Ipari mu Bufaransa yo ku itariki ya 10 y'ukwa 12 mu 1898 hagati ya Espagne na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano yatumye Espagne iha Amerika ibihugu n'intara byose yakoronizaga aribyo Cuba, Philippines, Puerto Rico n'ikirwa cya Guam kiri mu nyanja ya Pasifika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yahaye Espagne amadolari miliyoni 20 y'ingurane y'icyo gihe. Kubirebana na Cuba by'umwihariko, amasezerano y'Ipari avuga ko Cuba ibonye ubwigenge, ariko mu by'ukuri si ubwigenge, ahubwo ashyira Cuba mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo ya mbere mu gace kayo ka mbere ivuga ko Espagne nta burenganzira n'ububasha igifite kuri Cuba. Mu gace ka kabiri ivuga ko Cuba yeguriwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yahise ishinga i Guantanamo icyambu n'ikigo by'ingabo zayo zirwanira mu mazi. Ikigobe cya Guantanamo gifite ubuso bwa kilometero kare 120. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagenzuraga Cuba, Cuba yari ifite guverinoma yigenga ya perezida wa mbere na mbere witwaga Tomas Estrada Palma. Ku itariki ya 22 y'ukwa kabiri mu 1903 i La Havana, umurwa mukuru wa Cuba, Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize umukono ku masezerano mashya agena imibanire yabo. Mubyo aya masezerano mashya ateganya harimo ko Cuba igomba gukodesha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikigobe cya Guantanamo ubuziraherezo. Cuba ihabwa amadolari 485 buri mwaka y'ubukode nk'uko amasezerano abiteganya. Nyamara rero Leta ya Cuba ihora ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri i Guantanamo ku buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Yemeza ko yemeye aya masezerano yo mu 1993 ishyizweho ingufu. Gereza ya Guantanamo ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanyuzemo abanyururu hafi 800 baregwa iterabwoba. Muri iki gihe iracyafungiyemo 40 barimo rero bagenda basanzwe. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye. Murakarama.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu bihugu bitari bike biri mu nzira y'iterambere, demokarasi itera isubira inyuma. Ibyo biterwa n'uko intwaro ya demokarasi isaba ko haba uruhande rwa sosiyete sivile n'itangazamakuru ryigenga kugira abanyagihugu baronswe amakuru yerekeye ibyo ibisata bitandukanye by'amareta bikora. Muri icyo gihe niho honyine bishoboka ko abanyagihugu bagira ijambo mu ihinduka ry'amategeko mu gihugu. Ihanahana makuru ni ikibazo ku butegetsi bw'igitugu. Rero naho mu bihe bya vuba habaye iterambere mu buhinga bwo kuronswa amakuru butandukanye, harimo imbuga ngurukana bumenyi, amatelefone ngendanwa, ukuronswa amakuru bigenda bisubira inyuma. Mu myaka ya vuba amareta atari make yarashyizeho amategeko akomakomeye ahagarika uburyo amashyirahamwe ategamiye amareta akora, uburyo ahabwa amafaranga avuye mu mahanga, n'ubundi buryo bwo kwishyura n'ukwizana. Ahandi naho amashyirahamwe n'ibimenyeshamakuru bitandukanye byaraburabujwe, abamenyeshamakuru bavyo baragirwa ko ibitero, barafatwa, abandi bariyicwa. Ibyo bimenyeshwa n'ikigo cyo muri Amerika gikurikiranira hafi ukwishyira n'ukwizana k'umwuga wo kutangaza amakuru, Freedom House. Icyo kigo kivuga ko ibice 13% by'isi byonyine bifise itangazamakuru ryishyira rikizana. Icyo kigo kivuga ko ariho honyine harangwamo umutekano w'abamenyeshamakuru, ahama Leta ativanga mu itangazamakuru, ahama tegeko n'ibindi bitaremera itangazamakuru. Icyo kigo kivuga kandi ko ibice 67% by'abakoresha imbuga ngurukana bumenye ku isi bari mu bihugu bifise amareta n'ibisirikare bikumira itangazamakuru. Kubw'ibyo, ikigo cya Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID kiriko kirafasha amashyirahamwe ategamiye amareta koroherwa mu bikorwa byabo bya misi yose mu nzego z'ubutungane mu bihugu bishika kuri 20 ku isi. USAID iriko irafasha kandi amashyirahamwe atandukanye ku isi kugwanya ikumira rigirwa n'amareta kugira habe urubuga amashyirahamwe yigenga ashobora gukoreramo, kigafasha kandi inani z'abakozi kuronswa ijambo mu butungane mu bihugu 27 ku isi. USAID irafasha kandi abanditsi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye kuronka ibikoresho bakenera kugira bashobore gushikiriza amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi mu buhinga bwa none, kandi bakingirwe umutekano wabo kuri izo mbuga. Igikorwa nticoroshe. Mu bihugu bimwe bimwe amashyirahamwe ategamiye amareta n'ibinyamakuru nivyo vyonyene bifise ububasha bwo kugumiza amareta ku murongo. Icishijwe mu kigo USAID, imigambi itandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabandanya ibikorwa byayo.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkundikije, amakuru nayo mwayashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.